kumutumba wa Mutara kurugabano guo mutumba numutumba wa Mwenya turi muri komine n'intara ya Kirundo niho ibiziga bibiri by'abagabo byaraye bitowe abanyagihugu bo ku mutumba wa Mutara nabo ku mitumba yegereye ako karere nka Kireka Mwenya na Karama barashitse kuraba ko hari uwo bumenya muri bo
twasanze nyene bari mu kuzima ahantu mu kirombwe bacuramye mutwe gutya bambaye ubusa tanumwe yambaye ku maguru habose no mu mugongo gutya habose n'umutwe ntibaboneka hanyuma rero bamaze kuza kubakurayo bara batwereke turabaraba mu maso turanabayoberwa
wa mbere nabonye nk'umengo bamukubise inyundo be naha mu maso wa kabiri mbonanye yari tanguye kubora wabone ntiyari bwabore yari tanguye kunu bari batanguye kunuka barabagabo umwe yari isiramuye bari babohanye intuzenya nk'uko nyene nk'uko nyene bari baboshe nyene n'isinga
uko abo banyagihugu bavuga ikiziga kimwe cyaboneka nk'ico umuntu yifashe
urya mugabo yari umuntu biboneka ko yihaye agitiwe atogira ngo yazize ubusuma batugira ngo bamufashe yo bayifite tumurabye mu ruhanga yari umuntu akayangana n'agatuntu kaboneka neza
yari umugabo w'umubosi munini yanyene w'umuboga munini birenge byiwe byose uravye nyene nta muntu ntabwo yari mara umuntu nyene ibereye nyene nk'umuntu agera afata isuka nyene ari umuntu yama ifite yambarira neza turatora vye nakabiri kiwe karakayangana nyene yari umuntu w'umubosi warabibona
abanyagihugu bo ku mutumba wa Mutara bavuga ko ababikoze bashatse gucafuza umutumba wabo
baraducafurije umutumba kuko ibyo babaye soko bakora abantu bimutaba babikoze kuko ahiwacu tubise umutekano no kudasanzwe ntabwo ice bigira bubwo ngahi wacu baraduteye amakenga kweri bijya bintu kufata abantu bakabakura mu kinogo bakabazira kwata mu kinogo ntibyakozwe nanjye mu Mutara n'igisuma ari igisuma cibye aho kuba gikwitira kigemura te amateka akagihana ubona mu gacimbira iki wanyu ukabona ingogo zibiri zafatikanyije zihambiranyije zihishwe ukabura ubwoba
basaba ko umutekano wocungerwa gusumba uko vyahora
cyo dusaba twebwe mu bisanzwe Imana yo dufasha bo ducungira umutekano warujya n'uruza bene igihugu wa mutekano akunda kuvuga ati imicungire umutekano bashaka bakagaruka ku marondo bagacungera nk'abantu bakoze ajya amarorego iyo bahari ha marondo baba barabafashe
tebe turashosaba ko bocungera umutekano bakarakuza bakazitira mayira bakaza baraba ibintu birengana mu ijoro ko bya bintu byerekana yuko batabiciye hajya babazanye babishe baza kuhacindika hajya iwacu
ivyo biziga byabonetse ku muhingamo w'uyu wa gatanu abajejwe intwaro n'umutekano bamaze kwashika vyaciye bihambwa ku kagoroba buri mu guhwibira bagiheza kubahamba umukuru w'umutumba Mutara yatumyejeje ko ivyo biziga byari bimaze kumera nabi urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza yatanguye kandi ko abandanya Komiseri Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo yabwiye ijwi rya Amerika ko bariko barakora ibishoboka byose kugira bamenye umwirondoro w'ivyo biziga avuga ko aya matohoza agamije no kumenya abakoze ubwo bwicanyi kugira abashigwe imbere y'intahe mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.